Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi y'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe Torture SOS Burundi riherutse gusohora itangazo rivuga ko ubwicanyi bukorerwa abigeme ahanini n'abayinarugo, itotezwa ryabo hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi byongeye kuva habonetse intwaro nshasha. Abarongoye iryo shirahamwe barashize habona amagenekerezo bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye ko. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe n'abarundi batandukanye bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi kugira ngo baduhe umuco ku kuri ubwo bwicanyi hamwe no kuri ibyo birego. Turi kumwe na Armel Niyongere, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe SOS Torture Burundi. Muraho Niyongere.
Amahoro neza Frederic.
Muraho murakomeye.
Yego n'amahoro.
Yego. Turi kumwe kandi na Eric Nsengimana na arongo ishirahamwe AJAP Africaine, akaba nawe nyene akora mu vyerekeye agati akazi na muntu murundi akaba yitaho cane cane urwaruka. Eric, muraho namwe.
Murakomeye neza, turaramutsa kuri Amerika.
Yaho Ibujumbura mwifashe neza?
Ego Ibujumbura ni sawa, akazuba kariko karaka, hari hazi dusumenga harakabeho nkuko umenga imvura yagomba kugwa ariko hameze.
Ego me reka rero tutarinze gutesha umwanya abumviza ikiganiro tuje kuri mwebwe mushe nta yamere Niyongere, ibintu mwatohoje bifashe gute?
Murakoze cyane ko mu mwanya urumva twaragize abatohoza nkuko dusanzwe tuyagira, hama turerekana ihohoterwa rikoregwa abakenyezi. Turavuga ingene abakenyezi bariko barahotega ubuzima bakicwa mu nyumuka, usanga uravye ukuntu batowe ibiziga ugasanga babanje gukoregwa ibyamfurambi, ukabona neza yuko hariyo ihohoterwa ariko rikoregwa ico gisata c'abakenyezi. Hama tukavuga duti ibyo bintu uko byari wo umenga byari ko biragabanuka mu Burundi, byo bigarutse gute? Ikintu cyatangaje ni nagacerere k'abategetsi, ukabona neza yuko ataba ariko baragira amatohoza kugira akurikiranwe abo babagandaguye. Ibyo byose bikadutera impungenge, aricyo gituma twatoye kugira icegeranyo kuko tugira ibindi byegeranyo. Icyo gihe twari ko dukorera ku bakenyezi, si kuvuga ko dukorera ku bakenyezi gusa, dukorera ku bantu bose. Mugabo turabona yuko hari ubwicanyi bwimunogoje, ariko tukabona yuko atajambo ry'abategetsi, atamatohoza, atabutungane buriko burakurikirana abariko bakora ayo mabi.
Ayo mabi rero yakozwe kuva aho haboneke intwaro nshasha.
Ibyo twabigize mu gihe dusanzwe turi mu isekeza y'iminsi jana, aho turiko turaraba neza ibiriko birakogwa na leta nshasha ya Evariste Ndayishimiye, kugira turabe yuko mu bisata bitandukanye mu minsi iza hazoba n'icegeranyo kiraba ibisata bitandukanye kuvyerekeye muri iyo minsi jana. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kugira twerekane neza ivyaranze iyo ntwaro ibintu yashoboye gufasha mu ntoki bigahinduka muri iyo minsi ya mbere kuko byama bibaho yo haje intwaro shasha hari iminsi jana baha umutegetsi kugira barabe ingendo shasha canke amategeko mashasha ariko arashira imbere bizoraba mu ntwaro ibishobora gutanga umuco mu ntwaro yiwe y'imyaka azotwara
nihweje iyo matehoza mwakoze urabona ko nkuko mubivuze bwicaye bikorerwa abigeme n'abakenyezi niba mufise abo mwikeka ko bagira ububicanyi
turavye ku ico gisata nkuko tutabwiye turakora amatohoza ku bisata by'abarundi bose abagabo abana abakenyezi ubu nuko twagize ikiganiro tubonye yuko hari abakenyezi ariko baricwa kandi bicwa ku ntumenga birafise ingene bisa ubwicanyi bushaka gusa usanga umukenyezi yishwe agatoka ikiziga kandi bakamutora ari gusa urumva ibyo bikerekana nuko ibeza yuko hari ibintu biriko birakogwa ariko tukabura ihumure canke ugukurikirana kw'abantu ariko bakora ivyo vyaha mu vyukuri rero abashobora gukufise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana abakora ivyaha nk'ivyo ni inyamiramabi hama n'ubutungane ariko kuva ivyo bintu biba nta munsi n'umwe turumva ijambo ryaba ry'ubutungane bagakurikirana bakagira amatohoza ni vya bindi usanga umuvugizi w'igipolisi ahise ahantu habaye ibyago akavuga yuko bagiye batangura amatohoza mugabo ugasanga nta matohoza ashika bakurikirana abantu bakora ivyo vyaha kuko urumva nibo bategerezwa nibo bafise ubuhinga n'uburyo bwo gukurikirana abantu mugabo mu gihe batabikoze bica vyitirira leta kuko abakora ibyaha bategereza gukurikiranwa amategeko gukurikirana abakoze ibyaha atomoye ariko mugenda kurikizwa n'uko haba hariho gukingira ikibaba abariko bakora ubwo bwicanyi kubera bataba ariko barakurikiranwa n'inzego zibijejwe
burashize habona amagenekerezo bw'ubwicanyi muvuga bwabereye ko urashaka kutwibutsa n'intara uberamo cyane cyane
intara sinozibuka neza ko sindazifise hafi mugabo twarerekanye intara turavuga n'amazina turavuga n'ikiringo ubwo bwicanyi bwagiye buraberamo buraberamo twerekana neza yuko hari gihe hari leta nshasha yategerezwa kwerekana yuko izoshira imbere ukugwanya kudahana kuko kugana kubivana n'ibyo byasindikaje Burundi hama izo nzego zigakurikirana abo bose bashobora kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi. Twasavye rero twashatse gusaba leta twashatse gusaba inzego za leta zijejwe kugira amatohoza n'uguhana aba izo nkozi z'ikibi yuko zokora akazi kazo hama bagaheza bakagira amatohoza kuko ari igihe bibaza ati ngira ntabyo babona ntabwo biri kubera mu maso yabo tukireka tubibandikiye tubahe amazina hama bagende barabe abo bantu ko batapfuye abo bantu bagiye gukora amatohoza bafate bakurikirane abo babigishe kugira tugwanye kudahana mu Burundi.
Reka tuje ku rwenangwe mushikana Eric Nsengimana murafise ishyirahamwe rya Durafise abariserukira mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi mwebwe mwabuvuze kwiga
cyane ikintu cya mbere butangwe kugana n'iyo nyifato y'iryo shyirahamwe SOS Torture biriko biravuga ko muri kino gihe abakenyezi bariko baricwa mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuko n'uwo ariko atabitubwira adasazwe no mu Burundi ngo ashobore kubona ibiriko birabera mu Burundi nibaza ko yosubira ku bantu bamuha amakuru kugira ngo bamuhe amakuru atomoye igihugu cy'u Burundi aho kigeze n'ingene kiriko kiragenda kugira ngo abantu bamenye ibiriko birabera mu gihugu cyiwe. Hanyuma twebwe mu ishyirahamwe AJAP tuvugivye kubera ko bari ishyirahamwe ry'urwaruka mpananira amajambere muri Afurika dukora mu gisata cacu c'agateka katina muntu ndetse no gukingira agateka katina muntu iyo rero ubuzima bw'umunyagihugu butosekaye canke hagira uwaka ubuzima biratubabaza kandi turabikora kandi turabikurikirana cane dukorera mu ntara zose mu makomine yose agize Uburundi. Twongeye ko ikindi gishobora gutuma tugibi ni ishyirahamwe ryashoboye gushyiraho rezo irimwo abanyepolitiki politike baba bugwaruka mu gihugu cyose baserukira abandi kuva bw'igihugu imigambwe yose igize igihugu cy'u Burundi iri muri opposition iri muri leta twagiye hamwe kugira ngo dushobore kugira ingufu umuntu wese ataramenya situation yaho aherereye rero tuvuganye na muri rezo kuva muduhamagaye kugira ngo dushobore kuvugana na muri kino kiganiro bavuze ko ibyo bintu ariko baravuga rwushikuza kugira babikore nk'uko bamye bahagaka imitima abarundi ariko barabumviriza
ariko iryo shirahamwe matoza ryakoze Eric Seimana rirashirahabona amagenekerezo nko ku itariki ya 25 ikwezi kwindwi muri uyu mwaka umukobwa wo muri bubanza bavuga ko yafashwe ku nguvu ikaba akavuga ko no ku genekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu umushikirizwa manza Maître Yvette Nyunkindi akorera i Bujumbura nawe nyene yanyujwe akaba ataramenyekana hari baravuga itariki icenda y'ukwezi kwindwi n'amagenekezo agaragara kandi n'amazina barashira ko boba bavuga gusema canke ibyo batohoje mu bivuga ko bisa n'ibigaragara ko ivyo bintu bishobora kuba vyarabaye
twebwe sinovuga ko ngo abo bantu nk'abo bavuze bashoboye kuba batarabonera irengero ry'aho bagiye nuko ariko aravugira mu guhishi iyo avuga ati nakananaka yazimiye kubera izi mpamvu niho icyo cyegeranyo cyiwe caba gifise ishingiro ariko ugiye ugatanga iki cyegeranyo ngo abantu bariko barapfa abagore ngo bariko barapfa mu gihugu cy'u Burundi ngo muri ino myaka ngo muri ino minsi ijana umukuru w'igihugu ariho ngo baramepariwa rero ci twakoreye ku by'abagore abantu bariko barapfa hanyuma ugaca uvugira muri rusange kuko uko abantu bariko barapfa ibyo byabuvuze ibyo byaradushikiriye ariko ni ukubanza kuraba bapfa gute bigenda gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari abantu baba bafitaniye ingorane hagati yabo ugasanga bagiranye ibibazo iyo bagiranye ibibazo rero leta ikaba itarimwo cyangwa inzego zikukira iyo leta sinumva ingene ibantuze iceba question ushyira muri ntuze muri raporo ikomeye nk'uko ukayisohora uyegeka kuri leta hanyuma amatohoza kuri ivete ariko arabituye ubutungane deja kandi ubutungane utankatacyo buragira burashika ko bakigira amatohoza sinumva ko yoca avuga ko atakintu na kimwe kirakogwa kandi asanzwe arumere ndamuzi ko ari umushinga wa manza z'amategeko ko imanza ziba ziri mu matohoza canke hagize abitura ntaco babivuga ko geneye bavuga ngo ntaco ngo bariko barabivuga ko ku bantu bariko baricwa rero abo bantu bariko baricwa ico nico twari dukwiye kumenya tuti muri izi ntara hapfu nakananaka yishwe ni iki kubera ko baba bamuhaye amakuru baba bakizi icatumye apfa gutyo rero tukamenya tuti ni bapfuye nk'abantu ijana abantu kweri bararenze bapfuye ubuzima bw'umuntu umwe naho nyene byagenze gute bagatanga ikicegeranyo kidatemwa abantu kiri credible
mu gihe nk'uko mubivuga ayo makuru y'uwatariyo mushyirantahe Eric Nsengimana ikintu mwibaza nshobora gituma ishyirahamwe SOS Torture Burundi gishyira habona ivyo catoje ni iki
ambere SOS sortire isohora izegeranyo bihengamye bitari byo kubera ko nk'uko muri abo bahora bari muri ntuze muri societe civile ama banyepolitike kuva kera kuva mu mwaka w'2015 bamye basohora izo raporo zimeze uko ku Burundi baba bashaka ko igihugu tuguma mu njyane abantu baguma bahagaritse imitima kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere kuko ni bazaka ariko kazi bahembegwa raporo zose zisohorwa na me mazi ko yagiye nirahe agiye kufanda ibinyoma atanakimwe biravamwo none munsi rero ivyo akora ariko arondera kugira ngo ashobore kujisitira ivyo yatwayirahe nta gishasha ariko arazana mu mwizero wo kuvuga ngo ariko abikora ni bone fa canke urukundo akunda igihugu ciwe
umushana Almere niyongere ivyo umushana ikavuze Segimana vyo bari vyo kwari kugira ngo ayo maraporo yoba afise isano no kugira ngo Uburundi bugume busa nabi mu makungu
biko bishikirizwa n'uyo Eric uca wumva ikabivuga kubera ashobora kuba atigenga canke ari amashirahamwe usanga atazi akazi k'amashirahamwe kuko amashirahamwe nk'ayakora ku bintu by'abana byo gutohoza uravuga ikintu kibi nuko ari kibi hama kiza ko ari cyiza nk'ubu muri aya matohoza tubwira twebwe tuba twayatuhuje neza kandi si kuvuga ko tutari mu Burundi atamakuru dutanga kuko amaraporo mu gihe tuyatanze iyo umuntu adashimye cyangwa akavuga ati ngo arimo ibinyoma navuga gusa ngo n'amaraporo y'ibinyoma aravuga ati uyu muntu banditse ariho twamubonye akamwerekana ariko ntibishobora kubwira ko tuba turazi yuko aba bantu tuba twatuhuje neza yuko aba bantu tuvuze ko yapfuye aba yapfuye nta munsi n'umwe kuva 2015 bigeze bashobora kwerekana yuko amaraporo dutanga ari ibinyoma avuga ko ari ibinyoma gusa mugabo nta byo bashobora gusigura akarorero muri iyi raporo twatanze twaranditse nk'akarorero gatoyi itariki 2022 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka uwitwa Chantal Mukagwego yari yishwe ku musozi Kavogero commune province na Kiru ya Kirundo hama abiwe baragerageza kurondera barabura icyamwishe none uyo muntu aya matohoza ari itariki imwe z'ukwezi kwindwi muri uyu mwaka nyene haratowe ikiziga cyamaze kumera nabi cy'umukobwa w'imyaka 18 atashoboye kumenyekana kuko urumva yari yamaze kononekara icyo gisiga cyatowe kuri ku musozi Nyamugari commune Buhiga province Karusi none ibyo byose byose bugwa nandi hari leta hakaba ari indi bagejeje intwaro hakaba ari bagejeje umutekano inyamiramabi hakaba ari n'ubutungane itariki 9 z'ukwindwi haratowe ikindi kiziga cy'umukobwa yitwa Marie Adike Ndayishemeza afite imyaka 18 umunyeshuri muri secondaire aho rero bakerekana yuko ibyo bintu byabaye muri Musongati polisi iraza iragira consta nta muntu umwe yahagaritswe nta muntu umwe yakurikiranywe none ibyo byose ni foto yiwe turayishyirako y'uwo mwana none ibyo byose byo bari bihuha gute kandi abo bantu two bavuze amazina naho baba hama ntibashobore kuvuga bati cyane ayo mashyirahamwe nayo yabaye rike ngira ntakora kuri ibyo bikogwa byo gukurikirana abantu no kuvuga ibitagenda neza ngira bakorera leta avuga ibigenda neza gusa kuko mu mashyirahamwe twe iwacu ari bigenda neza turabivuga ko bigenda neza ari bitagenda neza turabyerekana kuva tukiriko turakorera no mu Burundi niko karanga mutima kamashyirahamwe aharanira gato y'akazi na muntu akandi karorero itariki 9 z'ukwezi kwindwi nyene haratowe ikiziga cy'uwitwa Anita Savyimana w'imyaka 27 yatowe ku musozi Gatwaro commune na province ya Muramvya ibyo byose ko tutari mu Burundi twabimenya gutse imyaka n'izina tugashyiramo n'ibirango uwo muntu tukavuga duti ibyo rero biriko biraba twebwe nk'uko tuzi akarangamutima k'amashyirahamwe adaranirira ibyicaro bya politike tugeze kwerekana neza kugira dusabe leta kwikubita agashi dusabe inzego zibijejwe gukurikirana abo bantu nta kindi kintu tuba turiko turasaba nuko abagirwa n'ibyaha batokingirwa ahubwo gukurikiranwa kuko amategeko aratomoye bagaheza bakayakurikiza
Eric izo mushyirahamwe Ahmed niyongera ashikirije ni samakuru ashobora kuba yatangaje mu Burundi mu bivuga kwiki
icyo twatuvuga ko ni cya kindi karavuga ngo naho ngo baravuga ngo umuntu ngo hanyuma ngo atavumara mu mwaka w'2025 ahubwo batoto niwe benshi ku bantu bamaze gushyikirizwa na Armel kuko ibuka n'ibyabaye cyagiye bavuga ko umwe Jerome yishwe umwe yatari isanduku akavuga ati barampanze ni morale ujya wese bazamutangaje mu bantu bishwe hariho n'abandi benshi baje baravuga ko ku mateleviziyo ko bagize ngira yarabikurikiranye yarabibonye ko babatanze barabuko bapfuye kandi bariho rero nibaza ko nabo nyine arasubabizi ko hari abantu benshi batangazwa kugira ngo bashike inyungu bashaka ariko ntitwavuga ko ati abantu bapfa nk'uko ariko arabivuga kandi birababaje ariko ikibazo nyine nk'uko ariko arabivuga bicwa gute bitwa n'abandi ikibazo nuko kuko umuntu afisinge navuka akagira ninge napfa kandi atagize herezo nkuko yategerezwa kurigira ico gihe ico gihe nihaba kibazo rero nubwo ariko aravuga ngo sivyo dukorera ko twe dukorera muri kominote iba muri kominote turabibona dukorera mu gisata cy'agati akazi na muntu tugakorera muri protection nibyumvikana ko tudashobora kuba tubikorera ko cyangwa avuga ngo dukorera leta none wowe adakorera leta akorera nde kuko hari izo organizations ziri ngaho zose ziri aho kuba kuyere programme ya guverinema ni nacyo gituma nabo mu gisata cyabo cy'agati akazi na muntu leta icyo gisata nicyo gituma na ntuze n'ama organizations asanzwe akorera mu gihugu ata kintu na kimwe aza gukorera mu majyambi y'igihugu umuntu uteye ni ukuvuga ko nimba afite izakora bitari mu migambi leta yarashyize imbere aba arikakorera iyindi arikakorera mu yindi leta mu gihe mukaba yindi leta naho uca wumva ko atanga raporo bivanye n'ibyo uyoshe
Mushin Helmer muri hanze y'igihugu amakuru muronka n'amakuru muhabwa n'abantu bari mu Burundi ikintu kiremeza ko abo barundi babwiye amakuru kuri canke ikintu kiremeza ko atazindi mvo bafise mu kwashikiriza amakuru y'ubwicanyi eka y'ibintu bibi gusa biba nko mu bamenyesha amakuru ikintu kizwi nuko iyo ubajije umuntu utahari kenshi na kenshi ibyo akubwira byose ubanza guhinyuza niba atazindi entere uyo muntu afise mwebwe ivyo murabishika ko mukarabati uyu muntu aduhaye amakuru ariko atubwira amakuru kuri koko
ego ega ivyo gutohoza ntituvyize turi nyuma y'igihugu n'ibintu twakora kuva kera turi mu Burundi kandi uri mu Burundi warashobora kuba uri Bujumbura no uri mu Cankuzo no uri ku musozi muri komine canke umusozi uri muri ntara ya Ruyigi cyane ya Rutana hose tuba dufise abariko baraturabira ibyo ni kuva kera nabo baba ku n'amaorganizasiyo bari kakora Bujumbura ntabari mu Ruyigi ntabari he tuba dufise abaduserukira n'ubu turasaba duserukira rero abaduserukira rero ntibaba ari umwe cyane babiri kuko ibyo amatohoza mu by'ukuri iyo uronse inkuru imwe ukabutaronse iyindi ishimangira cyane yerekana yuko atariyo cyane ibuze ibindi bintu kugira ibe inkuru ikwiye nko kumenya uyo muntu avuka he n'inde kuronka ifoto yiwe kumva mu muryango abamwo ko uyo muntu yabuzwe cyane ari umuntu yapfuye ibyo byose n'ibintu tutohoza kugira tugire inkuru hari n'ibyo tudashobora gushyira hejuru kuko tutwa twabonye yuko atankuri ikwiye twarose urumva rero ibyo gutohoza dusanga tubizi si ubwa mbere twasanga dutohoza turafise abantu baduserukira bari mu ntara mu makomine hama turafise n'abari mu nzego za leta kuko dushobora kumenya ko umuntu afungiwe mu kasho ka komisariya y'imabayi cyangwa yahe turafise umuntu mu nzego za leta nicyo bituma tuvuga duti bose si babi hariyo abataba bafise inguvu mugo bafise ugushaka kuko ibintu bihinduka ibyo rero turafise abantu mu nzego za leta baduha amakuru baduha amakuru atomowe bakaduha n'ibyandiko byerekana yuko abo bantu ariho bari hama tugaheza tukaraba tukaverifya tukaraba yuko iyo nkuru ariyo kuko ugiye uratanga inkuru bashobora no gutanga inkuru baguhaye ugasanga n'umuntu ashaka kukwandagaza kugira yerekane yuko atanga uri kuyufise ibyo nkuko Eric yavuze no bimubwira kandi ndabyemanga ashaka azaminyuze azerekana mu raporo twebwe dutanga umuntu twashyize muri raporo ko yapfuye kandi ariho andana umunsi n'umwe ibyo turamaze no kubivuga i Geneve haje abo abushikiranganje ubutungane yahahora Laurentine Kanyana n'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika barabonye yuko ata kintu na kimwe dutanga tudafite icyemezo twaravuze ati erekana aha umuntu twayize muri raporo utwereke raporo yasohotse umuntu uko yapfuye hama musanga ariho barabonye ko bidashoboka nicyo gituma rero nibaza yuko kubyerekeye amatohoza turabifitiye ubumenyi turaba twabikoze kuva tukiri mu Burundi ukuntu umuntu averifya informasiyo hama akayitanga hariyo ma informasiyo menshi dushobora gutanga tuba twarose kuko tuba twarose ibikwiye kugira ibinkuru kuko gutanga informasiyo no kuraba iyo dosiye iri mu butungane ifise nde cyose turabimenya kuko nakubwiye ko mu nzego nyinshi ari abantu bashaka ko ibintu bihinduka ariko barafasha kugira ibintu bijya habo n'abantu bikubita gashi umwe wese aherereye ahindure kandi ahindure ingendo ashobore gukurikirana gukora neza akazi ajejwe cyane cyane kugwanya kudahana kuko ejo niyaba uyo Eric atabona abantu bariko barapfa cyangwa abantu bariko barahotega ubuzima ni Imana agira kuko abandi barakubwira yuko umuntu wawe yapfuye batagiraho bayitwara boja kwitwara bogira ubwoba ko bashobora kubakurikirana wewe rero mu gihe atabibona wewe nuko ari byiza kandi yoguma senga urumva yagiriwe amahigwe naye ahandi birababaza kubona umuntu wawe yishwe ntumenye uwamwishe ntiheba amatohoza ngo bakurikirane abamwishe cyane ngo umenye igituma uyo muntu wawe yishwe ibintu byo bituma dushaka kugira tugwanye kudahara dusabere inzego za leta zikurikirane abo bantu bose bariko barica abanyagihugu.
Eric Nsengimana, kuva habaye uruhagarara rwa politiki mu Burundi mu 2015 ubwicanyi bwariyongereye hariho n'abantu banyuruza abantu hariho abategera abantu bakabanyuruza hariho ababica ibyo byarashitse kuvuga ko ubwicanyi nabwo uriko uravugwa na SOS Torture Burundi urabona kumengo na kagwi kuba gafise gafise intumbero gashaka gushika ko kwica kurondera kwica cyangwa guhohotera abigeme n'abakenyezi urumva n'umugambi nk'akagwi nk'ako kwa gafise ku bwanyu abantu bakora ubwo bwicanyi bo bari bande hari abantu amashyirahamwe yakorera mu Burundi ashobora kwikeka hari ikindi kibazo nacyo nashaka kumenya niba uko mubibona leta yarafashe imigambi ikomeye yo gutuza ubwicanyi nk'ubwo buboneka ko atari programme ya leta.
Twebwe twibaza ko muri ivyo atakuvuga ngo wikeka abacanke bariya ariko abantu mu bihugu byose bitandukanye usanga iyo bafise ivyo bahuriye ko bishika bakatwara na gufungana bagatanga ibitura abantu bakabafunga abandi ugasanga barashobora kugira ku gushika igihe bashika bakicana hagati yabo bafise ivyo bapfa rero nitwovuga ngo ngo bupfa kuri iki kuko usanga umuntu ashobora gupfa bivanye n'ingene abaye muri sosiyete aba bana ingene abanye nabo abantu bivanye n'ivyo bapfa ivyo bita ama confident rero canke ibintu baba basangiye n'umuntu canke ushaka kunyaga uwundi twitwiwe abantu barashobora gupfa muno muri izo nzira canke ugasanga hariho n'abashobora kugurira abandi kugira ngo bashobore kubadandaza mugize iminsi mubona nka kurya hariho kampanye ba Rumere batanguje bita ngo ndondeza n'abapasifike mwarayibonye ingene yakora umuntu baramutanga ko yapfuye ejo baheje kumuvuga ukamutora ikiziga canke bagatangura kuvuga nk'uko nyene batanguye kuvuga ugasanga ijya ejo uwo muntu arapfuye. Ibyo rero urumva ni ibintu byinshi biba bifite icyo bigamije baba bifite icyo bariko bararondera muri politike abanyapolitike baba bariko barakora kenshi na kenshi usanga umuntu yashobora kwa kubuzima muri izo nzira zitandukanye.
Tugaruke ku bintu mwashikirije reka mbaze mpakanya hamerera niyongere mukanya gatoya cyane agira icyo avuze ku byo mushikirije.
Ibyo shikirije n'ibyo nababwiye n'amashyirahamwe ayo yaba Eric n'amashyirahamwe nyene yo ngaho yo kugira yitwe ko bari ngaho ari amashyirahamwe mugabo ugasanga ibikorwa by'amashyirahamwe sibyo bariko barakora kuko umuntu avuga ati umuntu ari yicwa kubera imvo zitandukanye n'iki mugabo nibaza yuko iyo umuntu yishwe ukamusanga ikiziga kiryamye mu ibarabara ataba yishwe kubera yashwanye n'umuntu muri icyo gihe rero naho nyene bivanye kuri urwo rupfu hariyo abajejwe hari inyamiramabi hariyo ubutungane ategereza kumenya kuraba yuko uyo muntu yishwe wamwishe ingene bagira amatohoza mugabo ntibuca bareka. Iyo rero atamatohoza bayo atanumwe afashwe iyo atajambo ry'umutegetsi rivuga riti abo bantu bariko barica abantu tugiye kubakurikirana muri kuva uyu munsi byose birerekana yuko abo bantu bakora ubwo bwicanyi ari abantu bakingiwe kuko iyo atari abantu bakingiwe barakurikiranwa hama bagahanwa.
Ego n'amashyira hamwe aharanira agatya kazi na muntu ategerezwa kuraba ahubwo ingeneye bwicanye nk'ubwo buhagarika mu gihugu, kuko ibintu biteye isoni kubona abantu bacicwa mugasanga nta matohoza inzego zose ziriho, hariho ubutungane, hari igipolisi, ubwo ugasanga abantu ntibigera bakurikiranwa kugira bahane abariko barakora ibyo byaha, ugasanga imiryango yaratuntuye kubera baratinya no kurira, baratinya no gukurikirana uwo muntu wabo yishwe, kuko bazi neza yuko bagiye kwitwara muri izo nzego akacuzi yuko zirabafasha bishobora kubagaruka kwa ahubwo nabo babasigaye ugasanga barakurikiranywe. Rero ibintu biteye ubwoba kategerezwa kuba ahubwo akaryo k'amashyirahamwe kugira asabe ubutegetsi, asabe izo nzego zose zikora akazi kazo.
Egome tugarutse
ibintu biteye isoni kubona umuntu apfa hama ntihagire umuntu n'umukurikirana ko iba yamwishe, ibintu biba byabaye ku murango umuntu agatorwa Bernade gatega ku murango ntihagire umuntu akurikirana, ntihagire abantu bafatwa, ntihagire ijambo ry'ihumure ribaho, ibintu bera yuko ari mu gihugu nyene atabutegetsi buriho bukwiye bw'abanyagihugu bushobora gukingira abanyagihugu, kuko mu by'abanyagihugu mu gihe adakingiwe mu gihe izo nzego zose zategetse gukora akazi zo gukurikirana izo nyamira izo nkozi z'ikibi, ucubona neza yuko abo bantu bakora ibyo byaha kenshi baba bashyigikiwe kuko gukurikiranwa kandi bohanwa uko amategeko aratomoye.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amele ni ongere hali haba na washa kuiwaza kuhu ishi ya mungi janyo njoba ifisi mugambi ukura wa ivita gendaneza kusa Morundi kuwa leta nishashi wanete Morundi hali makula tangazo wa vuga ashikizi migambi yole timaze gufata alugu hana hini mbo nera kure zitukwara nabi ya ba polisi walidia ruswa eka change vigenza nabi eka utunga ne kwa kila utunga ne guzuri za bose hivi nukubganyo mwishira majanyo ziova biliko vigenda neza nivi
tuwebgeni dukura kufijere keye hariyo nifatu nyishi leta yafashe mo kugwanya bakaboko n'umukuru w'igaruka ariko kuvuga minsi yeze yuko bagiye kuvuga amatungo baje bafise ibyo byose n'ibintu byiza mugabo twumva amashyirahamwe by'iwacu tubije ntitubikorako mugabo ibyo dukora n'ibyerekeye amatohoza mu gihe rero twaravuze minsi yeze igihe barekuye abari bafunzwe twarashimiye umushyirangange w'ubutungane mugabo tukavuga duti bandaye mufungura aho bose bafungiye za politiki kuko n'abandi bose bagize ikiringo cyabo kuko abo bagize ikiringo iyo minyororo bari baciwe n'ubutungane abo babananije bafunzwe iyo nzizi bafungwa baba bari ko bararenga ku mategeko tugasaba dute abo bantu barangije ikiringo cyabo cyo gufungwa ntibarekugwe bose. Ibyo rero nk'abagiye barekugwa n'umushyikirangange w'ubutungane abikoze turamushimira turavuga turashimiye n'ifato kuko aho tuba tuvuga mu gisata dukoreramo ibyo dukoreramo rero abandi bikoreramo ngira barafise ukuntu bashima ntawuvuga ko byose ari bibi kuko urumva ariyo byiza biba biriho mugabo mu gihe uvuze ati tugiye kurwanya aba tugiye kurwanya ba kaboko tugiye kurekura kuraba ibyo bibazo byo mu butungane tubitorere umuti icyo ntucushima mu gihe biri mu majambo mugabo mu gihe babishyize mu bikorwa kumushyirana cyo gutungane bigiye avuga akabishyira mu bikorwa tuzoreka gushima gushima kuko twebwe ntidukora mu kuvuga ibitagenda neza gusa na byiza turabivuga mugabo iyo biri mu majambo ntadushima ngo yavuze neza kuko kuvuga biravugwa mugabo ingiro ikaba ibindi Ico gituma dusaba yuko imvugo yojana n'ingiro kugira ugere aho dushima ku bikorwa leta iriko irakora. Turashaka yuko yokora neza ikuzuza abanyagihugu ikagwanya kudahana ikarekura aho bose bafunzwe hadakurikije amategeko aho ndiko mvuga nk'ababahejeje umunyororo baciriwe n'ubutungane aho ubunye mu gihe ubutungane bwabarekuye itumva inyere boguma ukwezi kumwe amezi abiri umwaka n'uburenga bagipfunzwe byose birekana yuko ari amategeko abari karaho nyango.
Mu gusozera kuri iki kibazo nashaka mushire ntahe amere mu terakamu nk'abantu bo bakora ubwo bwicanyi eka mu terakamu kandi ni ikintu mwasaba leta yokora.
Icuga mbere tusaba abo cyane cyane leta y'u Burundi no kuba tubasaba yuko inzego zijejwe ibyo bisata ari nk'ubutungane igipolisi nuko bukurikirana abo bantu bakabafata bakabashyira imbere y'ubutungane bakakurikije amategeko kuko amategeko ariho. Aba tugasaba tukabwira n'abo bantu bakora ibyo bibaza yuko bakingiwe cyane bafise ubutegetsi muri leta yuko atamuntu n'umwe akomeye. Uyu munsi uragukingira, uyu munsi leta irikira gukingira, uyu munsi n'umugambwe uri ku butegetsi, uyu munsi uzinanye n'uriya cyangwa uyu unye ari mu bategetsi batari iki gihugu, mugabo ntibizokwamaho naho hazoca imyaka uzokurikiranwa ku byaha wakoze. Ibyo byaha biriko birakogwa ni ibyaha bidahanagurika, ni ibyaha bidata igihe, uzokurikirana ubutungane bwawe bw'u Burundi cyangwa mpuzamakungu. Yuko ibyo uri kurakora atahubizoja ibyo kurakora byose biriho wowe uzokurikiranwa, hari n'abahagarikwa cyane imyaka n'imyaka. Abo rero ni yuko muri iki kinzana cya 2021 atamuntu acica umuntu hama ngo yinjajare ngo arashigikiwe, kuko ibyo bintu byarekanye neza yuko gushigikirwa ari igihe gusa, ni umwanya, uwo mwanya ugeze urahagarikwa, kandi umwe wese ahanigwa ku cyaha yakoze. Ntavuga ngo natumwe na naka cyane n'icyo na naka uzohagarikwa uzokurikiranwa ku cyaha wakoze.
Ewe mwishika na hainamu Eric Nsengimana ewe nho mwishima mwona ko zagenze neza biko vigena neza kuva leta nshasha iwo nse Murundi ni hibi.
Ewe mwona kozo chane leta nshasha ili ikinishambere dushima nuko ili kilita ugwaruka mwishira ho ama programe ara intumbero irashe y'ugwaruka mu gushaka kurufasha no mukurukura mu bukene kugira ngo ibinjyane ziri mu gwaruka na cyane nko kuvuga ibintu bijyanye na shomaje, kutagira akazi, kutagira icyo bakora bihagarare. Icyo ni ikintu cya mbere dushima cyane. Hanyuma ikindi dushima ni ukuntu bariko baragwanya bakaboko mu gushyiraho umugambi urashe wo kurwanya igiturire no mu gushyiraho udusanduku mu gihugu cyose, aho umuntu azoba yabonye umuntu yari igiturire cyangwa yakoze ikindi kintu kitagenda neza azoca abishyikiriza umukuru w'igihugu bidatebye. Ibintu biriko biraba mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ni byinshi cyane byo kwitaho abantu, kudahana biriko biragabanuka, aho inzego z'ubutungane ziriko zirakora zitanga kugira ngo ibintu bigende neza, imanza zishibwa ntizishigwe mu ngiro. Ibyo byose akaba ari intumbero yatanzwe ko bigiye guhindurwa byihuta. Ibyo rero byose turabishima cyane, turashima intumbero bariko barakora ku mugambi w'iterambere, haba no ku mugambi kandi wo mu bisata by'agataya kazi na muntu. Turashima iyo ntumbero n'umurindi bariko barabikorako, ndetse n'ingene bariko barashyira mu ngiro ibyo biyemeje bitariko biravugwa ku majambo gusa. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'ayo mashyirahamwe ya nk'iryo rya mere rya Top Tier, ni uko bamenya ko twebwe ntituri amashyirahamwe navuga nk'uko abivuga avugira leta, ahubwo turi amashyirahamwe ari ku rubuga rw'igihugu. Tuvuga ibiriko birabera mu gihugu kandi tubikurikirana ku munsi tubibona, kandi turi ngaha tudahabwa amaraporo atariyo nka kumwe bavuga ngo naka yapfuye ejo bugaca bamubona ariko baramwerekana kuri televiziyo. Ugasanga mugabo ntibasubiyemo bandike basaba imbabazi y'ingene batanze umuntu agapfa, bari bamusize mu maraporo kugira ngo bashire ku byo bifuza. Rero icyo twanura ni uko bohindura ingendo bakamenya ko ari Abarundi, bakamenya ko igihugu bariko baracafuza ejo bazosubira kuza kukibamo cacafuye, kandi aribo bizobagora gusubira kukivuga neza mu makungu, bakavuga ibiriko biragenda neza kugira ngo igihugu nishatwe politike ni ya twese twese tubwirizo ico dukoze kugira ngo igihugu kigende neza abo bari iyo byumvira babivuzimo baje buntu bakundi igihugu cyawo
egome tukirikuye nyene mushigana Eric Nsengimana kama motera namwe bubagize banabi babandanye ubwicanyi hirya no hino bataramenyekana akamwotera nakahe
akamotwa batera nuko bomenya ko umuntu wese ashobora kubuzima bw'undi ko nawe nyene rujya umwe banye rutamwibagiye ko yo bireka kuko nta kamaro kuko akubuzima mugenzi wawe kubera ko urucira mukaso rugahitana nyoko niko abarundi baciwe mugani bakareka kugimpisha amaraso ya mugenzi wo kugira ngo ntazahumirwe muri kazoza umuntu wese yaba bikora ibyo arakwiye kuyisubira ko akabihagarika kuko nta muntu n'umwe yaniwe umuntu ashobora kubisha ubuzima bw'umuntu.
Eh tubugaruke bashika nawe ku kibazo gihambaye cyane rwose ku bintu bikomeye byashite mu Burundi aho mundwi iheze impunzi za mbere zivuye imahama mikami mahama mu gihugu cy'u Rwanda zatahutse mu Burundi zikakirwa n'abategetsi mu Burundi abajejwe ntaro abajejwe amadini eka abategetsi ku mitumba eka n'abanyagihugu ba abarundi nyene munshi ntahe Ahmed niongere iryo tahuka ry'abarundi ba mbere umugwi wa mbere w'abarundi uvuye mu kampi mahama mwa ryakiriye gute
jewe nibaza yuko jerekeye abarundi batahuka ni byiza cyane kuko y'umuntu yahunze haragira igihe agafata ingingo yo gutahuka mu gihe abona yuko ivyo yahunze bitakiriho umutekano muke ubunyo waragarutse kandi guhunga yuko biva ku muntu nta uhunga mu mugwi nta uhunga byinshi inama y'undi umuntu wese ahunga ugacukiwe mu gihe rero bigira inama akabona yuko ajya guhunguka ibyiza ariko kuvuga yuko abarundi bose bagira batahuke erega gutahuka ntawe ugira umuntu gutahuka wewe nyene mu gihe n'umutekano rero nta n'uwo bahamagara gutahuka mu gihe wowe ubona icyo wahunze cyarahavuye nta n'uwusenzera urafata akayiruka genda ukavuga ati ibi bintu by'ubuhunga ndabivuyemo kuko icyo nahunze cyaraheze ubu ndasubiye inyuma none abagiye barahunga abo basendese de bahungutse ugira wabahamagaye harageze igihe babona yuko hagira ibiganiro umutekano wagarutse umutekano wabo ukwiye hama bariyandikisha bataha ibyo rero nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi uwo wese azokumva mu mutima wiwe afise umutekano ukwiye ntazabure gutaha kuko kuba mu buhungiro si ibintu byoroshye n'ibintu bigoye kutagira igihugu n'ibintu bigoye umuntu icyo bituma mu gihe afashe ingingo yo guhunga ari ingingo ikomeye cyane ari ingingo ijyanye n'umutekano muke kandi atanumagisha inama umuntu wese arahunga agahunguka ubushake bwiwe mu gihe yumva atekanye umutima kutere umutekano.
Hari amakuru yatangajwe cyane cyane kuri izo mpunzi ziva imahama hari izo zitari bwatabwe cyane rwose yari nyinshi i Burundi amakuru yavuga ko hariho nk'abarundi bamwe bamwe eka canke amashyirahamwe eka abantu bataborohereza mu cyifuzo cyabo cyo gutahuka abo barundi bakaba no muri iki gihe babandanye gushikiriza ibyo birego izo muri bazako ibintu byabaye mushiga ntaye aramera niyonge
bageni bazamo si defini mu gisata cyo gukurikirana by'impunzi n'isata nakorera ko mugabo ije nagiye ndumviriza ijya no hino narumvise yuko ari abantu banditse ko bashaka gutaha gusangira inyifato bakoresheje niyo nyifato idakwiriye kuko mu gihe ushaka gutaha ntiwandikira igihugu wahunze yutaha ushaka gutaha wandikira haser ama ugasaba kwitunganya ukuntu utaha ibyo nabonye gusa muzerekeye ukuntu bakoresha bashaka gutaha ariko sinibaza ko ari umuntu yabuze umuntu gutaha kujya cyawe ubuze umuntu guhunga kuko mu gihe ushaka gutaha n'ubu haser nagiye numva ivuga ati umuvugizi wa haser avuga ati ndasabye abashaka gutaha baje biyandikishe muri haser ati bige byo gushyira amakete kuma WhatsApp kuma rezo sosiyo siyo nyifato ikwiye umuntu ashaka gutaha mu gihe aba ariko arakurikiranwa na haseri ibyo gusa nibyo nabonye habaye ngira kwabaye kutamenya amategeko abagenga cyangwa igene burigenza mugabo sinibaza ko ari umuntu yobuze umuntu guhunguka nkuko atahubuze umuntu guhunga uko ni ingingo ifatwa n'uwo muntu nyene nta uzokubwira ngo umutekano wawe urakwiye wewe nyene ugitana umwagishije inama mu guhunga niko uzokwigira inama ukaraba yuko usubiye inyuma umutekano wawe ukwiye nta mugaheza ufata iyo ngingo hama hasere ikabafasha gutahuka n'umutekano kandi hakurikije amategeko agenga icyo gisata
mushe ntahe Eric Nsegimana igikorwa eka caranguye muntu yeze mu Burundi aho impunzi zishika 500 zivuye mu gihugu cy'u Rwanda aho mu kampi y'amahama zatahuka zikakirwa n'umunezero mwinshi mu Burundi icyo gikorwa mwebwe mwashakiye gute
icyo gikorwa turagikenguruka cyane kandi tugakengurukira na leta y'u Burundi na cyane cyane inyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye we kuva acimikwa yaciye atera kama impunzi ko zotahuka zikaza zikubaka igihugu cyazo na cyane cyane ko nk'uko mubibona abo mashyirahamwe y'abatortire n'ayandi bacuditse hamwe babandanye batora ibyegeranyo byo gutera ubwoba abandi kugira ngo batahe rero murabona ko abari barushe bakaruhira muri icyo gihugu cy'u Rwanda hanyuma bakiheba bakandikira igihugu cy'u Burundi bakandikira u Rwanda bakandikira HCR mu gihe bari barondeye ingene bataha bakabafungira muri icyo gihugu akaba rero batanguye gutaha nshimira ibyo bihugu bibiri byashoboye kugira kumvikana harimo na HCR yashoboye gufasilita kugira abashobore gutahuka mu zabo kandi n'abandi bakaba biteguriye kubandanya bataha ariko nkavuga ko ayo maraporo aza muri kino gihe abaje gutera ubwoba abo izo munzi ariko nkazibwira ko mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu nyabagendwa igihugu cy'amatano ubu kuko bagisize bagasubira mu gihugu cyabo bakaza tukacyubaka kandi bakirinda cyane ayo maraporo asohorwa n'ayo mashyirahamwe kubera nta yindi ntumbero bafise atari ugutera ubwoba abose rimwe kugira ntibabe hamwe rero boza bakabashima cyane ukuntu bariko barahunguka ku bwinshi tukubaka igihugu cyacu kuko amahanga agumara amahanga zendose bose azotegerezwa gutaha
ku byerekeye amakuru nayo yatangazwa n'impunzi eka yatangajwe n'imbere y'uko zitahuka ko zitariko ziroherezwa mu gikorwa cyo gutahuka eka n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho nk'abarundi cyanke yandi mashyirahamwe yoba ataborohereje eka atanashaka yuko batahuka ayo makuru mwayakiriye gute mwayumvise gute
ni bimwe nyine ariko ndabatera ibyatsi abo barmere n'abamagi mwarumvise ibyo bashikirije imbere y'uko zitahuka kubera ko barazi ko zitashe batatuka buri cyo bafungura amahera bahora baronka ngo bariko barazifasha azoca hagarara ingene bahora babayeho bizoca bihinduka mwarabibonye ingene bavuga bataziyambitse bumvise ko ariho impunzi zamaze gufata iya mbere kugira ngo zitahe mwarabyumvise ingene ibyo bashikirije ibyo magi yashikirije mwarabyumvise wamengana urudandazwa ari karagira turabatera ibyatsi tukavuga tuti iyo nyifato niyo guhinduka bakamenya ko ari abarundi bakagaruka n'ubuntu bw'abarundi kugira ngo ejo bashobore kugira kuzogaruka no mu gihugu dushobora kubakira nk'abandi kandi tuzobakira nk'uko bisanzwe bikubisagashe bakagaruka kuko n'abandi baraje kandi nta numwe yabari yugwarangira barabonye igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa iyo nyifato ayo mashyirahamwe ntibereye ku bantu bitwa ko baharanira agateka kazi na muntu agateka k'abana iyo nyifato turifuza ko bivutse mu bakabibuntu bakahindura iyo nyifato yabo
mu gusozera kuri iki kibazo mushanaye almera niyongere
serikare kanavuga urumva ko ari imvugo nyene y'uzorukira leta ari iyo kuvuga ati niyabagendwa ngo yamashirahamwe ngo ariko baravuga amaraporo atera ubwoba mugabo je namubariye ko aramazina y'abantu bishwe naho baba atamatohoza araba urumva ari kuvuga ko tuvuga ibintu biboneka ibyo rero novuga yuko atari amaraporo ariko aravuga kubera abantu ariko barataha ariko barahunguka aramaraporo yatangwa n'imbere ya 2015 kuko twaba dutanga amaraporo twebwe kandi icyo gihe imbere ya 2015 wari n'abafatwa bari mu nzego za leta twerekanye neza yuko bafise uruhara mu bwicanyi byerekeye byatatuye byarasubiye inyuma cyane gusa kuko ma kibuzi na chuo na gatano zia suli nyuma kari soro tuli ali aheze muga mo unyona hobi asuli nyuma urere mukurawa ni fato agira itanuka ni fato iya wategeti kuna vugira reeta yola imvugo avuga huko akadoma kurutoki agasaba yuko inzego za leta zokora kugira zikurikirana ariko bakora ibyaha hama habu kugwanya kudahana naye abatahuka n'ibyiza ubutaha iwabo n'ibyiza biraryoshe cyane n'abandi bazotaha mu gihe umuntu azokumva umutekano wiwe ukwiye ko gutaha si kivunga gutaha n'igihe umuntu wese yumva atitanduwe hama araheza agataha iyo urumva niko gusa inyifato n'imvugo y'abategetsi bari muri leta bariko bararegura ku byaha biri bariko baragirizwa n'inyifato y'amashyirahamwe rero hanyuma agataha akazi na muntu bikerekana yuko ari ibintu inzego zimwe nabo baba bakorera mu gihugu kimwe n'ibisata bitandukanye kuko amashyirahamwe ategerezwa kuba ijisho akarebeka kugira asabe yuko leta ikurikiza porogaramu yabo nziza yo gufasha abanyagihugu atari porogaramu yo gucinyiza cyangwa guhohotera abanyagihugu amashyirahamwe akongera agashima ibyiza leta iba yakoze kugira ibandanye muri iyo myifato yo gukorera neza abanyagihugu nta utandukanya inzego za leta igipolisi n'amashyirahamwe adakanye ibyiciro bya politiki mugabo ayo mashyirahamwe nk'ayo ariho hose mu bihugu byose hariyo amashyirahamwe usanga ashima gukorera mu kwaha kwa leta kugira ashobore kubaho ntakore ibijyanye n'igahagara ka kazi na muntu uko abanyagataha akazi na muntu
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu rikorera mu kwaha kwa leta.
Oya nk'uko ariko arabivuga amashyirahamwe yose yemererwa na leta mu gihugu ariko akaba afise programme akoreramwo sinumva avuze ngo ishyirahamwe ngo rikorera mu kwaha kwa leta icaba ashatse kuvuga kuko twege nimba ariko itagenda neza tuba twabonye turagishikiriza haba amatangazo canke tukegera n'abaserukira leta aho baba bitagenze neza hanyuma kandi tugakora n'ibikorwa bijyanye n'agataha akazi na muntu na cyane cyane kubamenyesha uburenganzira bwabo abanyagihugu ndetse no kwigisha abaserukira abandi ingene bakwiye kwigenza turakora ibintu bitandukanye ivyo kuvuga ko dukorera mu kwaha kwa leta sinumva ingene yovuga ko dukorera mu kwaha kwa leta ica mbere nta nuko leta iduhemba hanyuma leta ntabiriduha nta mahera turonka ya guverinema rero yariko aravuga ivyo gukorera mu kwaha kwabo kandi nubwo leta yosubivansiyona amashyirahamwe n'ahandi barayasubivansiyona n'ibisanzwe bakabaha amafaranga kugira bakore neza sinumva ico ariko arabivuga afatiyeko ariko ivyo turiko turavuga birumvikana ndibaza ko nabo nyene arabizi ko bama batangaje abantu ngo banaka bapfuye ejo bagatomeye kandi bacanke bakaba banariho ejo bakavuga ko bakomeye ata kibazo na kimwe bafise hanyuma kandi arazi ko na cyane cyane kandi ko bama kandi bongera bakavuga ngo ngo ngaha ibintu byacitse ugasanga nta kintu na kimwe cyari. Je rero nashaka ndamubwire ko ishyirahamwe ridakora iby'agati akazi na muntu iyo ririko rirabesha, iyo ririko rirambika ibara ikindi gihugu ataricyo bisigura ko ishyirahamwe riba ariko rirakora agati akazi na muntu kigigenga, ahubwo ishyirahamwe ryemerwa ku byo ririko rirakora ariko mu byo ariko rirakora rikoze mukuri naho giteka gusumba.
Ego me mu gusozera kuri kiganiro nashaka mumbwire icyo mumbwiye ko muri babiri cyane cyane ku byerekeye ibitero byakozwe n'umuhari urwanya ubutegetsi Red Tabara mu ndwi ziheze mu ntara ya Rumonge. Nashaka nangure kuri mwebwe Ahmed Niyongere, ibyo bitero mwabibonye gute, birafise insiguro muri kige
kubyerekeye ibitero narabyumvise mu radio bariko baravuga yuko hari umugwi Red Tabara wemeje yuko uri kuragira ibitero. Je ubwa mbere ndi umuntu adakunda ibintu bijyanye n'inguvu, ibintu biciye mu nguvu, icyo bituma nabonye yuko hatari hakwiye yuko haba abasubira kuzana inzira y'ingwano, kuko inzira y'ingwano yica abantu benshi. Hariyo ariko ibyo cyane cyane kenshi biba mu gihe inzira y'ibiganiro yanse itakunze. Icyo gituma icyo mpamagarira bwa mbere ni gusaba yuko aba ariko barashyira imbere inzira yo kugwana yuko guhagarika, ariko tugasaba na Leta y'u Burundi yuko iyo raba ingene ishyira imbere ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe nayo, kugira bashobore kureka cyangwa guhagarika abashaka guca mu nzira yo gukoresha inguvu, bagaheza bakicarana bakaraba ibikwiye kugira habe intwaro isangiye na bose, kuko iyo ibiganiro byanse kenshi hataba inguvu bacaba mu nzira y'abandi batahaba bacakoresha inzira z'inguvu, nazo ugasanga ni inzira zidafasha cyane, kuko ari inzira zituma hapfa abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bakagira ubwoba, bamwe bakangara hagapfa abanyagihugu benshi kubera izo nzira ziba ari inzira ziba zijyanye n'inguvu, kubera kenshi habuze inzira z'inganiro.
Mushana Eric Nsengimana namwe ibitero byabaye mu Burundi by'umuhari Red Tabara urwanya ubutegetsi mwaravyumvise, ibyo bitero byafite insiguro muri iki gihe mwavyakiriye gute?
Nta nsiguro nimwe vyogira kuko nta na hamwe ibijanye n'intambara bisigira bishitsa umuntu ku kintu na kimwe, intambara itangura igarangizwa n'abandi canke ntuna irangize igahagararira nyene. Rero twebwe ahubwo turabitera ivyatsi, twavyumvise mu ibarabara nk'uko nta mugwi n'umwe wa Leta uravyumva, kandi na twebwe nyene twarumvise ngo baciye ngaho abaduserukira muri izo ntara baravuga ko bavyumva. Hanyuma nta twavuga ngo ni igitero ngo catewe na Red Tabara, ko nta muntu n'umwe turiga twumva haba ku ruhande rwa Leta. Narabonye itangazo ryasohowe n'abo ba Red Tabara rivuga ko abapolisi babateye ngo ku birindiro byabo, ko nta muntu n'umwe turiga twumva ofisiyele yemeza ivyo bitero ko byabaye. Tubyumva gutyo ku matwi, ariko bamwe vyo bari ivyo. Ntabwo inzira y'intambara ari nziza, turi muri politike isanzwe mu gihugu c'u Burundi, intambara yararangiye, bose boshira inkota mu gihugu bati bagashobora kurojonya abandi mu bikorwa by'iterambere, atawanjye wangura n'imbara bahunze bagahunguka, bakirinda cyane ikintu cyose cyoza gihungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi, kuko intambara nta muntu uvuga ko yishigikira. Intambara ni mbi, turayicemo, turayizi, iraruhisha. Rero ntitwifuza ko mu Burundi hose haba kuba intambara.
Eric Nsengimana, Armel Niyongere, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire ni radio Ijwi y'Amerika. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi y'Amerika.
Radio Ijwi y'Amerika yabaye isubizo cacu. Radio America, you're my sunshine, chachu. Muguchere, you guchuni. You're my sunshine, chachu. Muguchangi jambo, muanya juguyo. You're my sunshine, chachu.
yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Bakarolera